Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Amahori wanyu bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze muri kano kanya kamakuru mu Kirundi. Turi kugenekereza rya 26 gitugutu umwaka wa 2021 muri kumwe na Jean-Marie Ndabashinze. Ana makuru ashingiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Numugambi wemejwe n'inama nshingamateka kuri uno wa kabiri. Abigeme n'abakenyizi barundi kazi bagiye kuzoronswa inyigisho z'imyuga no kubashigikira mu migambi yabo. Amafaranga gera ku miliyoni 80 z'amadolari y'Abanyamerika yazohabwa leta y'u Burundi n'ibanki y'isi yose kubwo uyo mugambi. Bamaze amezi atatu bataronswa agashahara kabo. Aba n'abakozi b'igisata gitunganya iby'amatongo bita titre foncier iyo bakidogera ubushikiranganji bajejwe ko bwari bwabemereye kuduza agashahara kabo, ariko bakaba babuze kaba karusho kaba n'agashahara bahorana twabe bateguriye muri ano makuru. Ibimenyetso bitera bigaragara ku inagurwa ry'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Umuhinga yanonose ibya Kahise Gerard Karamutsa asigura ko imigenderanire y'ibyo bihugu bibanyi yamye itosekara ariko ntitebe gutorerwa umuti. Aya n'ayandi ni mu kanya, nsubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata c'indero. Umugambi wo gufasha abigeme n'abakenyezi mu kubigisha imyuga no kumashigikira migambi yabo wemejwe kuri wa kabiri n'abashingamateka. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana ni we yari umutumire w'inama nshingamateka. Akaba yavuze ko uyo mugambi ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose uzorangurwa neza bifadikanije n'ubundi bushikiranganji butandukanye. Inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira.
Uyo mugambi ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose ku rugero rw'amafaranga imiliyoni 80 z'amadolari y'Abanyamerika. Uyo mugambi nuwo kwigisha imyuga no gutegura imigambi abigeme n'abakenyezi. Aberekanye ko bafite imigambi myiza bakabashigikira mu bijyanye n'ubushobozi. François Byarimana, umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi, imbere y'abashinga amateka yamenyesheje umugwi w'abakenyezi n'abigeme bazofashwa wariwo.
Mbega abo bakenyezi berekewe n'uwo mugambi ni bande? Kuko turavuga yuko babara abakenyezi bari hagati y'imyaka 14 na 35, baba abize canke abaciriye amashuri hagati novuga, ariko bazi gusoma no kwandika. Aho rero nibaza yuko umuco urakwiye kugira ngo tumenye abakenyezi bazoshobora kufatwa mu mugongo n'uwo mugambi.
Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yamenyesheje ko umugwi ubijejwe utunganijwe neza ku buryo ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi itazogorana. Isubire twumvirize François Habyarimana.
Burya imiliyoni 80 z'amadolari kuzikoresha ntivyoroshe. Nicyo gituma muri appel d'offre hajamwo ro caractère international kugira ngo turonge abantu bari plus competent bashobora gushikana imbere uyu mugambi. Hanyuma ikindi nuko au niveau ya coordination hariho comité de pilotage na comité technique izo birimwo novuga bahinga batandukanye nkuko iyi projet irimo ama aspect atandukanye. Izi ekipe zica zigira ingufu zigashobora gushikana imbere uyu mugambi.
Mwamenya ko uyo mugambi wo kwigisha imyuga no gutegura imigambi abigeme n'abakenyezi uzorangurirwa muri amwe mu mashuri y'imyuga ari mu gihugu cyose, kandi ukazokwakira n'impunzi zikwije ibisabwa. Mukamenya ko uyo mugambi wemejwe 100%, no kuvuga abashinga amateka bose 112 bari bitavye ivyo bikorwa.
urakoze Prosper Nzisabira. Imibonano imaze iminsi ihuza abategetsi b'u Burundi nabo mu Rwanda yobigamije kunagura imigenderanire. Karamuta Gerard yanonosoye ibyibwa bya kahise amenyesha ko iyo migenderanire ibyo bihugu yamye ari myiza. Naho hagiye harabamwo agacamwo ngo umuti ntibateba kuboneka. Ni nyuma yaho kuri uno wa mbere babura amatare b'intara z'ubuseruko n'ubumanuko z'u Rwanda babonaniye na bagenzi babo ba Muyinga na Kirundo. Karamuta Gerard abona ko igihe iyo migenderanire yosubira kunaguka ababa hafi y'imipaka eka mbere n'abanyagihugu muri rusangi bazongyungukiramwo. Gerard Karamutsa yabivugiye kuri radio na televiziyo by'u Rwanda.
Rwanda ni Burundi ni bihugu bibiri biri mu karere kamwe bihuriye mu mahuriro y'ibihugu bifite gahunda zimwe zo kwiteza imbere. Ibyo ngibyo byakoroshya ko ibyo bihugu byombi byakorana neza muri urwo rwego muri yaseni hoje arakuvuga ku bijyanye n'abaturage. Rero ubundi na kera kose Rwanda n'u Burundi ku baturage byari urujya n'uruza, bigafasha abaturage nk'abaturage batuye ku mupaka ndibaza yuko bahahiranaga. Ariko igihe habaye ukutumvikana hagati y'ibihugu bye byombi ubwo buhahirane buragabanuka cyangwa se bukagaho rwose abaturage bakabihomberamo. Ubwo buryo bubiri rero, uburyo politiki n'uburyo bw'imibereho myiza y'abaturage ndumva bwakemurwa n'ubwo buryo bw'uko ibihugu byombi bigiye kumvikana. Iyo bimwe kuba ibihugu biri mu karere kamwe byishyira hamwe kugira ngo bikemure ibibazo bihuriyeho kandi ni byinshi, kuko igihugu cyose ikeneye ikindi. Iyo hari ubwumvikane muri ibyo bihugu bifasha ibihugu byose kugira ngo bizamure politiki zabo nziza, izamure amajyambere, izamure imibereho myiza y'abaturage n'umutekano.
Inzamba
turabandanya nano makuru. Abakozi b'igisata gitanga impapuro z'amatongo bita titre foncier bamaze amezi ane bataronswa agashahara kabo. Bavuga ko ubuyobozi bwabo kuva bugiye hamwe n'ico bita cadastre bari babemereye ko agashahara kabo kagiye kwisununura, none ngo babuze ako karusho bongera babura nayo bahora bahembwa. Basaba ubushikiranganji bakukira kubatunganiriza kugira ngo bashobore kubaho n'imiryango yabo. N'inkuru tubaza Trifine Kane wabo.
Abakozi b'igisata titre foncier gitanga impapuro z'amatongo hamwe na cadastre bavuga ko amezi agiye kuba ne bataronswa agahembo kabo. Amasoko ya radio Inzamba muri titre foncier avuga ko kuvaho bagiriye mu buyobozi bumwe n'igisata cha cadastre national bari bazi ko hagiye kuba karusho ku mishahara, ariko bavuga ko batararonswa nayo bari basanzwe bahembwa, bagasaba leta kubatunganiriza.
Kuva muri juillet gushika n'isani turahembwa, hanyuma kugeza ubu turi muri leta yateye isoni. Bari bafite ngo batwongere, ariko minisitiri agaca avuga yuko ngo batotwongera. Usanze umuntu akora baramwongera akamuha umushahara ubona, ariko ibyo ntibibaho. None ko mutwimye basiri mu duto tw'umwahora muduha gushika n'isaha ntibaraduhemba, bavuga ngo bitwaye muri conseil de ministre gushika n'isaha ntacyo baratwara.
Amakuru ava mu gisata cya titre foncier gisanzwe gitwarwa mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga ko basanzwe binjiza umwimbu uboneka mu kigega cya leta. Bakavuga kandi ko umuyobozi wabo amaze kuja kwishyuza akatari gake mu bushikiranganji, ariko ntibaheze ngo baronswe agahembo kabo. Bavuga ko bagiye kwicwa n'ubukene kuko no mu kurungika abana ku mashuri bitaboroheye. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone Salomon Nibigira arongoye ico gisata cyo kimwe n'umupfasoni Janine Nibizi aramutswe ubushikiranganji bw'ubutungane kuri iyo myidogo yo kutaronswa agahembo abakozi bo mu gisata cha titre foncier.
Icegera cy'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ajejwe iby'umutekano yakiriwe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kabiri. Bimwe mu bimugenza ngo yaje kwirabira aho imyiteguro y'abasirikare bazoja mu bikorwa byo kugarukana umutekano mu gihugu cya Centrafrica aho bigeze. Ibyo byashikirijwe na Moyizi Nkuru Nziza akaba ari umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere inyuma y'umubonano tumwumviritse.
Cegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU yamenyesheje cyane cyane ko aje hano mu gihugu cyacu Burundi kugira ubwa mbere ashimire u Burundi, ashimire inteko z'u Burundi ziri mu gihugu cya Centrafrique, aho yamenyesha yuko izo nteko z'u Burundi ziha iteka igihugu zirangura ibikorwa bishimishije. akaba yakengurutse yakeje rero Burundi n'abarundi akeza ndere n'izo nteko z'urundi rugarukana amahoro muri ico bihugu ca Centrafrique yamije kandi ko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo ayage n'indongozi z'igihugu abereka ko ishira mu mpuzamakungu ONU yipfuza cyane ko inteko z'u Burundi zibandanya gufasha kugira ngo ibindi bihugu bitekane ara yamenyeshe yuko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo amenyeshe intambwe iryo shiramwe mpuzamakungu ONU rigeze ko kugira ngo bikunde inteko zijya kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrique yanavuze ko binashoboka ko mu gihe babonye intambwe inzego z'umutekano ziriko cyane cyane kuko hariho abitegura kuja muri icyo gikorwa barabe rero aho bageze barabe ko bikunda kugira ngo habe uwundi mugwi woja kongereza abasanzwe ariko baranguye kirugwa mu gihugu ca Centrafrique nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi yamenyesheje icyo cegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ibigo bibiri kandi bikora bikwije n'ubuhinga kimwe kikaba ari cy'igisirikare kandi kakaba ari cyo igipolisi ko ibyo bigo rero bibandanya bitegura inteko ziguma ziri magabo kugira ngo mu gihe cyose iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU yobona ko cyipfuza ko inteko z'u Burundi zijya kugarukana amahoro aho bikenewe ko u Burundi bwiteguye izo nteko zihari kandi zifite n'ibikoresho.
Ino nkuru ivugwa ku bitaro by'intara bya Rumonge hari kutumvikana kuri hagati y'imiryango ibiri yibarutse abana bose baritaba Imana ku bitaro by'intara ya Rumonge mu buruhukiro aho ibiziga by'abo bana byari byashizwe umuryango umwe wahawe gushingura umwana atari wabo kuri uno wa gatandatu uheze nk'uko amakuru ava kuri ibyo bitaro bya Rumonge bitubwira. Ubundi muryango uramukiwe gushingura uwabo niho wasanga koko harabaye ugusamara abo bana bitavye Imana bagahindurwa impari zahavuye ziba nyinshi. Ikibazo gihabwa abajejwe intwaro ngaho mu Rumonge ni inkuru tubaza Parfait Mudasigana.
Uyo mwana yibwe agahambwa n'umuryango utaruwiwe yari yavutse kuwa 2021 gitugutu uyu mwaka ku bitaro by'intara ya Rumonge. Amakuru dukura kuri ibyo bitaro yemeza ko umuryango washinguye uyo mwana atari wabo kuko uwo bari bibarutse bari bamusize mu buruhukiro bw'ibyo bitaro. Ayo makuru nyene avuga ko umuryango w'uyo mwana yashinguwe ku munsi wa gatandatu watangaye ushitse ku bitaro bya Rumonge ku munsi wa Mungu bagiye gushingura ikibondo cyabo bahasanga umwana tana kimwe yambaye mu gihe uwabo ngo bari bamwambitse uduhuzu. Isoko rya Radio Nzamba ku bitaro bya Rumonge bivuga ko uyu muryango wabuze umwana wabo wituye abajeje intwaro n'igipolisi mu ntara ya Rumonge kuri uyu wa mbere kugira ngo umwana wabo avanwe aho bamuhambye mu ntwaro nabo barabihakana. Amakuru Radio Nzamba yahavuye ironka mu nyuma nuko ishyirahamwe y'umuryango ritabaye imbabare kuwahuje ryafashe ingingo kuri uyu wa kabiri yo kuzura uyu mwana yibwe kugira ngo ahambanwe iteka n'umuryango wiwe. Bamwe mu bakorera kuri ibyo bitaro bya Rumonge bemeza ko iryo kosa ryabaye kubera gusamara kumaze igihe kwibonekeza mu buyobozi bw'ibitaro. Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka kuri telefone Ernest Nitoriye umuyobozi w'ibitaro bya Rumonge kugira ngo atange umuco kuri iryo kosa ryabaye.
Parfait Mudasigana akenuye makuru yo mu ntara. Kandi hari umwarimu kazi wo mu ntara ya Rutana yarayahatswe kwicwa akomereketwe n'umuntu ataramenyekana. Inkuru ziva mu Rutana zivuga ko iyo nkozi y'ikibi yategereye Vixela Busoma Intama afise imyaka irenga 60 mu gihe yariko arataha kumuhaniwe akaba yamutemaguje umupanga ku izosi ariko Imana yarakinze kuko uwo mupanga utashitse ku mutsi wo ku izosi. Vexera Busoma Intama akaba yaciye ajyanwa kwa muganga mu gisagara cya Bujumbura kuko yari yababaye cyane. Mu biro by'inyamiramabi mu ntara ya Rutana bakaba bavuga yuko batanguye amatohoza. Ano makuru tuyasozele kufizere kengino umugwinseru kilagi hugu uburundi wa bigeme weje gutsinda Eritre igitsindo kimwe kubusa murukino ugusubiza gwabereye ibuye kukibuga urukundo ni munkino zukurondera imigwi izitabira igikombe cha Afrika kizobera muri Maroko mwakuza mu nkino zibiri Burundi bukaba busezereye Eritre buyitsinze ibitsindo bitandatu Burundi kugira buje muri izo nkino za Afrika butegerezwa kuzotsinda Djibouti mu nkino zibiri zizohuza ibyo bihugu uko ari bibiri Hano niyo nciye nsozerera ano makuru ndabashimiye ko mwadukurikiye mugira umugoroba mwiza mwese na ubutaha